Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya munani imyandagaro mu mwaka 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira Radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriho canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'igingo nkuru zikurikira idogo ni yose manyagihugu bo muri quartier Gasekibuye muri zone Musaga abanyagihugu bavuga ko batumva ingene uwahoze arongoye iyo quartier yimukiye mu gisyo kugarutse kwitoza ngo abarongore kandi ataki aba basaba umugwise si gukurikiranira hafi icyo kibazo. Hari umugabo wafunzwe ingozi akaba yagirizwa kuba yafashe ku nguvu uwundi mugabo mugenzi we n'ibipimo byo kwa muganga bikaba byerekana ko yafashwe ku nguvu. Ishyirahamwe ry'abaharanira agateka kazi na muntu HDDH ririyamiriza itozwa ry'amafaranga mu mabohero 11 ari mu gihugu yakwa abanyororo bashasha kugira ngo bashobore kuronka ibyumba bajyamamwo. Iryo shyirahamwe ribona ko ari agatotezo niho nyangwa ry'agateka k'umunyororo ibyo biri mu cegeranyo cyasohowe n'iryo shyirahamwe. Aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaramutsa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Abanyagihugu bo muri zone Musaga quartier Gasekebuye ya komine Muha bavuga ko badatahura ingene wahora arongoye quartier Gasekebuye ariko ariyamamariza gusubira kuyirongora mu gihe haheze hafi umwaka yimukiye muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha. Abanyagihugu babona ko kubatunganiriza bizohava bigorana mu gihe atakihaba basaba abarongoye sesi ko bokurikiranira hafi icyo kibazo bakabatunganiriza n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baho muri quartier Gasekebuye zone Musaga bimenyesha nuko abanyagihugu bavuga ko badatahura ingene umupfasoni Kigeme Viviane yarasanzwe arongoye quartier Gasekebuye ariko yamariza gusubira kuyirongora mu gihe bavuga ko haheze umwaka urenga atakiba muri iyo quartier, bakamenyesha ko yimukiye muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha. Bakaba bavuga ko byogorana kugira ngo abatunganirize mu gihe atakihaba.
Umupfasoni arikariya mamaza tongo kama kuma foto na mwindi uranda lashia kama kibisi che mwini karachia la seke uye kusanga kama foto iwe ala tongo kana wa ni kwa mia mama rita niweshi hama pari kishira tochi umu kenyezi yari imuche haba mu kanyosha mwini tani kanyosha pari kishie gisho kupa munga ka ukede umbiri na mirongiri na kane mwishika nuna mwishi mwishumbi kaningenu mwuhu apa mwini karachia ya zone runa aka kajakuri toza mwini karachia mwini mwani ikirado chatu gira rero ni mwani azo chunga niriza wuche awanya gihugu mari aho ada ya ada tungere ya kegere ya ada hakaba mbega awanya gihugu masha hapo mwitura wazo musanga hee.
Awanya gihugu basaba ko kuisungu amategeko agenga matora umuntu akitoreza ku mutumba cyangwa ikariti y'abamwe.
Twashaka rero dufitare abakecwe barabe ibyo amategeko avuga hama barabe bacunganiriza n'igihugu. Ntibyumvikana ko umuntu ava mu zone runaka akajya kwitoreza mu yindi zone kena ku wundi mutumba mu yindi zone indani byiza iyo barekera abahaba bakaba ari barongora iyo karitsiye kuko ni nabo baba begereye abenegihugu.
Mu ruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe tukaba twagerageje kurondera umusitanteri wa komine Muha cyo kimwe n'urongoye mu gusesi muri iyo komine nyene kugira ngo batange umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu ariko turabakena.
Murakoze Pacifique Nkeshimana turi muri aruko bw'igihugu aho hari umugabo amaze indwi irenga mu gasho ko mu gisagara ca Ngozi yagirizwa gushurashuza umugabo mugenzi wiwe. Uwamushurashuje akaba ari mu bitaro vyaho nyene ingozi akaba n'icegeranyo c'abaganga cemeza ko yafashwe ku nguvu kaba canukiwe n'inyamiramabi kugira ngo hafatwe n'ingingo ibereye n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko inkuru ziva mu gisagara ca Ngozi zibimenyesha ngo hari mu mera zindwi iheze aho umugabo asanzwe akora mu hoteli imwe mu gisagara ca Ngozi yagiye mu yindi hoteli asaba icyumba atakora kiriha. Ku mugoroba w'ijoro ngo aca yinjira mu cya cyumba ari kumwe n'undi mugabo bazananye ngo barasaba ibyo kunywa n'ibyo gufungura babifatira mu cya cyumba ari bo bonyine. Haciye umwanya ngo bari hoteli bumvise induru zivuye mu cya cyumba abo bagabo babiri ngo bari ko baraterera ibidaje bagwana. Igipolisi kije gutabara ngo cyaciye gifata uwafashe icyumba atwaga ubutarariye mu gashoko k'igipolisi cy'Inyamirababi aho nyine mu gisagara cya Ngozi. Uwundi nawe ajanwa kwa muganga kuko yavuga ko yashurashujwe kandi ngo bikaba byaboneka ko atanga ubu nyinshi yari afite. Abajejwe kwakira ingenzi muri hoteli yabereyemo ayo mabi bemeza ko muri icyo cyumba hato udufuko kapote twakoreshejwe. Kwa muganga barakiriye barongera baravura uvuga ko yashurashujwe. Icegeranyo cyo gusuzuma uwo mugabo cyakozwe kwa muganga ngo bikaba cyemeza ko yakorewe ibitabereye bamuciye inyuma mu gisusu. Icyo cegeranyo kikaba cyaciye gishikirizwa igipolisi cy'Inyamiramabi aho nacyo cyaciye gitangura gukora amatohoza kugira hafatwe ingingo ibereye.
Kuri uyu wa kane naho sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarashiriye ibihano bitandukanye abagabo batatu bo ku mutumba Gashiru bo muri zone ya Rugazi mu yahoze ari komine Kabarore. Ni mu gihe bari bahejeje kwagirizwa n'icyaha cyo gukora urudandazwa rw'amagendo bakaba bari bafashwe n'igipolisi mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bapakiye mu muduga wo mu bwoko bwa Probox utagira imparati amacupa y'inzoga ya Skoro wa 3.5 million n'imifuko 15 y'isima bari binjiranye mu gihugu babivanye muri bimwe mu bihugu bihana imbibe n'iyahoze ari komine Kabarore. Bakazofungwa imyaka 5 barihe umwumwe ihadabu y'amafaranga umuriyoni ku muntu bongere kandi bahe leta umwumwe indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 5. Iruhande y'ibyo ibidandazwa byafashwe hamwe n'imodoka yari ibipakiye bizodandazwa icamunara amafaranga ashigwe mu kigega cya leta.
Inzamba
imbere gusozera no makuru ishiramwe SDDF ryabaranira gateka kazi na muntu bari mu ngorane yiriyamiriza kabikabishe ko gutoza amafaranga ku banyororo basha babinjiye mu mabohero atandukanye uko ari 11 ari mu gihugu. Ibyo biri mu rwandiko bwashizwe habona n'iryo shirahamwe aho ribona ko ari guhonyanga agateka kazi na munyororo kuko ateza kuronka ahaba. Kurikira Felicien biri imbere ni umuvugizi wa SDDF
shirahamwe SDDH mu rwandiko aho rigaragaza ikibazo gikomeye kiri mu mabohero 11 ari mu Burundi. Ikibazo ahanini kibabaje kandi gihagaze ku kwaka amafaranga abanyororo bose babinjiye mu ibohero byo bigakogwa n'abarongoye ibyumba by'amabohero bamwe bita abakapita bari kumwe kandi bahagarariwe n'ubuyobozi bw'ibohero barimo. Izo biza bihohotera ndi bikaka uburenganzira umunyororo yarasanganywe bwo kugira aho bohero bamushizemo. Navuze izo mu mabohero yose kuri 11 ariko twafashe akarorero k'ibohero rikuru rya Mpimba aho bo bageze ku isimbo k'inuma. Umunyororo ageze aho bamwaka amafaranga umuriyoni w'amarundi kugira ngo bamuhereze aho ajyamo bivanye na karitsiye agiye kubamo. Baramanuka bagasha ku 8,000 bakaja ku 7,000 bagaja ku 5,000 4,000 gushika aho bashika mu 40. Abo 40 rero ni bamwe bajyama mu birongozi le corridor abahakingira barahazi ngene hameze. Aho rero amafaranga yose baba baguhaye umwanya gusa ujyamako si gitanda baguhaye simatera baguhaye. Simatera ku kwezi uyikodesha hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 400 imwe amafaranga utayaronkeye rimwe ku munsi utegetswe kuriha uriha ibihumbi 200 kuma murumva rero yuko ubwo buzima abanyororo babayemo buteye ikibazo abenshi rero bajyama mu makoridori bita ibirongozi kandi hasi abo bajya mu makoridoro kubera ubwinshi bw'abanyororo barakuranwa kuryama bamwe bararyama abandi bahagaze abari bahagaze mu nyuma bakaryama abari baryamye nabo mu nyuma bagahagarara hariho n'abaryama hanze abafise uburyo bagerageza amafaranga barayariha ariko nabo nyene ni ikibazo kuko baba bariko barasahura imiryango kandi atabo ariko barasubiza hejuru y'ibyo hari amafaranga babaka 5,000 ngo nayisuku mwumve ibyo bintu bibera mu mabohero
byo iryo shirahamwe risaba abo bose begwa n'icyo kibazo guhagarika ako gatotezo ko kwaka abanyororo amafaranga bisaba kandi ko n'uburyo abanyororo bapfunzwe gusubirwamo n'ubunyene tumukurikira
ivyo bigaragaza neza ubuhemo bw'abayoboye ubushikiranganje bw'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burahemukira abanyororo cyane n'acyo gituma ishyirahamwe ESDDH kuri uyu munsi ryagize ibyo risaba kandi rishimitse ubuyobozi bukuru bw'amabohero hamwe n'ubuyobozi bw'amaprizo bwa mbere bukongera bugasaba bukagira n'ibyo busabye ubushikiranganji bw'ubutungane icya mbere saba ubuyobozi bukuru bw'amabohero hamwe n'ubuyobozi ibohero rya mpimba ikana yandi guhagarika kwaka amafaranga abanyororo iyo ni inkota bariko barabacumita iyo ni imvugita bariko barahindukiza mu iguma basanganye mu gahinda bafite SDDH kandi irasaba ko ubuyobozi bukuru bw'amabohero bugendera kenshi abanyororo kugira ngo bahagarike uwo muco wo kwiba abanyororo kandi bakabikoreshwa n'abanyororo nkabo bafadikanije n'ubuyobozi bw'ibohero zu atamutahe bafisemo basanze gutyo turasaba kandi ubuyobozi bukuru bw'amabohero kwegera kandi bukaganiriza abanyororo kugira ngo bamenye ibibazo bafite ubuzima bwabo bwa misi yose kandi babihe agaciro kugira ngo bagabanye ububabare n'ibibazo barimo ubwa kabiri dusaba ubushikiranganji bw'ubutungane gutegekanya ibihano biza bisimbura gufungwa na cyane cyane za bikogwa cy'inyungu rusange nko bitare travel d'intérêt général na cyane cyane ku bantu bafite ibibazo bafite amakosa mato turasaba kandi ubushikiranganji bw'ubutungane gushyiraho ubushobotse ku munyururu wari wese cyane cyane kumuha haba kandi hatarishwe ubwo bwari uburenganzira bw'iwe si ibintu twarinda kurinda gukoma induru kurinda gusaba bibaye ngombwa dusaba kubushikiranganji bw'ubutungane ahanini busubiramwo amabohero na cyane cyane ko abanyororo babaye benshi bayagure hanyuma baheze bayashire ku ma exigence ku vyangombwa bikenewe banyororo bose bivanye n'ingene bangana n'ibitigiri bageze ko uyu munsi n'ivyo bakenera kandi barekuriwe n'amategeko.
Nunga hadushe dusoze rano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwaduteze yombi ngashimira nabagenzanje umwe wese ubwite kiwe bamfaje kuyaturukaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye n'umuvyanyu na gahwana.